mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi short waves ku rubuga rwa internet ni kuri wa@radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti, turi kumwe ni Eugenia Mukanguzi basuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Hano muri studio ya gatanu ndi kumwe kandi na mugenzi wanjye
Frederic Nkunikije. Ndabamukije nshuti mwese mu duteze amatwi.
Ibyiciro by'ubudehe mu Rwanda bigiye kuzongera gusuzumwa.
Igikomeye ni uko ibyiciro tuzashyiraho tuzaba dufite ibipimo byumvikanyweho. Ikindi gikomeye cyane ni uko wasangaga bitangiye no gutera ibibazo abantu bakavuga ati birakorwa nabi, abakenyeye cyane sibo babona ubufasha.
Uwo ni Bwana Shyaka Anastase, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu cy'u Rwanda, kuri icyo kibazo cy'ibyiciro by'ubudehe byavuzwemo ruswa n'akarengane bigiye kuvugururwa.
Mu gihugu cya Zimbabwe, abantu 23 bimba inzahabu mu buryo butemewe n'amategeko bashobora kuba bapfuye inyuma yaho ikibanza barimo munsi y'ubutaka giterewe n'umwuzure w'amazi. Mu gihugu cya Nigeria, umunyapolitiki atavuga rumwe na leta yashikirije ibirego bivuga ko ku rutonde rwazotora hariko amazina y'abantu batabaho. Mu gihugu cya Misiri, abashinzwe amateka bashikiye ingingo zo mu ibwiriza shingiro zizotuma perezida Sisi aguma ku butegetsi gushika mu mwaka w'2034.
Izo nkuru rero hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho ku buryo burambuye mu kanya. Mugume hafi ya radio yanyu. Rero duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wanjye Frederic Nkundikije.
Igome Eugene inkuru ya mbere tubafitiye ni inkuru ivuga ko mu gihugu cya Zimbabwe abantu bashika 23 bimba ubutare batabifitiye uburenganzira bashobora kuba bapfuye inyuma yaho ikibanza barimo munsi y'ubutaka giterewe n'amazi isegenya yavuye mu rugomero rw'umuyagankuba nk'uko amakuru yatangajwe n'ikinyamakuru cyo muri icyo gihugu uyu munsi kuwa kane yabivuga. Igihugu cya Zimbabwe kimaze igihe kigerageza kumvisha abantu ibihumbi n'ibihumbi bama bariko barimba inzahabu mu buryo buteye kubiri n'amategeko ko bategerezwa kubisabira uburenganzira. Ikinyamakuru cyo mu gihugu cya Zimbabwe Herald uyu munsi ku wa kane cyatangaje ko abantu bimba ubutare mu gisagara cya Battlefields kiri ku kilometero 175 by'umurwa mukuru Harare bari binjiye munsi y'ubwo butaka gucukura inzahabu ku munsi wa kabiri mu ijoro yamara ngo urugomero rw'umuyagankuba rwo muri iyo micungararo rwaragize ingorane rurasambuka rero amazi murengera aca yinjira munsi y'ubutaka aho abo bantu bariko bimba inzahabu. Mu gihugu cya Nigeria naho abatavuga rumwe na leta bashikirije ibirego bivuga ko ku rutonde rw'abazotora mu matora mukuru w'igihugu watekanijwe ku munsi wa gatandatu rwatunganijwe na leta hariko amazina y'abantu batabaho barenga umuriyoni. Uche Segundos, umukuru w'umugambwe People's Democratic Party utavuga rumwe na leta uyu munsi kuwa kane yabwiye amenyeshamakuru ku murwa mukuru wa Abuja ko umurwi ujeje gutunganya amatora utigeze ukosora amakosa ari ku rutonde rw'abazotora imbere yo kurutangaza ku mugaragaro. Umugambwe People's Democratic Party washikirije umunyapolitiki Atiku Abubakar ngo ahiganwe muri ayo matora y'umukuru w'igihugu niwe mugambwe utavuga rumwe na leta ukomeye cyane. Gushika ubu umurwi ujeje gutunganya amatora ntaco uratangaza kuri ivyo birego. Uyu murwi uratangaje ko abayandikishije gutora muri ayo matora bangana n'imiliyoni 84. Muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika. Mu gihugu cya Misiri, inama ishinga amateka uyu munsi kuwa kane yemeje ingingo zari zashikirijwe zo guhindura amateka mu ibwiriza shingiro kugira ngo perezida Abdel Fattah al-Sisi aronke uburenganzira bwo kuguma ku butegetsi gushika mu mwaka w'2034. Mu ngingo zemewe kandi harimwo izizomuha ububasha budasanzwe ku butungane bw'igihugu. Umukuru w'inama ishinga amateka Ali Abdellah yavuze ko abashinga amateka 485 kubashinga amateka 1596 ari bo batoye kwemeza ihindurwa ry'izo ngingo zo mu bwizo ashingiro igitigire kirenga ibice bibiri vya gatatu bikenewe kugira ngo icemezo gifatwe izo ngingo zihinduwe zitegerezwa kubanza kwihwezwa mu murwi ubashinga amateka hanyuma zisubire gutorwa mu nama ashinga amateka ubwira kabiri imbere yuko zishirwa imbere y'abanyagihugu mu matora kamarampaka atekekanijwe hagati muri uyu mwaka Muni leta zumwe za Amerika bakinguza amateka y'umunsi kuwa kane batekanya kwemeza William Barr yagenywe na Perezida Donald Trump mu kibanza c'umushikiranganji ajejwe utungane. Barr yigeze kuba umushikiranganji ajejwe utungane mu kuntwaro ya Perezida George H.W. Bush yagenywe na Perezida Trump kugira ngo asubirire Jeff Sessions yakuye kubera atashatse kugira uruhara mu itohoza ririko rikorwa ku ruhara igihugu cy'u Burusiya cyo bacaragize mu matora y'umukuru w'igihugu muri Leta Zunze za Amerika mu mwaka wa 2016 igihe bara yarenguka imbere y'umurwi w'abasenateur kubijanye n'amabanga imushikanganje ajejwe utungane mu kwezi guheze yarabajijwe ibibazo bikomeye byerekeye ibintu yanditse anebagura umushikiriza manza adasanzwe Robert Mueller ku gikorwa yariko arakora cyo gutohoza niba Perezida Trump yarashatse kuburizamwo iryo tohoza abademokrate benshi bavuga ko bataza gushikiriza gushigikira ingingo yo kumwemeza kuko bamwinuba kwashobora gufata ingingo yo kudatangaza ku mugaragaro raporo y'ivyo umushikiriza manza adasanzwe Robert Mueller azoba yaratohoje
Federico rakoze kuri amakuru abatwumva muri kumwe na Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mudukurikira kuri FM 88 bice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda turi ku mirongo migufi shortwaves mu Burundi kuri metero 19 na metero 22 urubuga rwa internet aho mwadusanga ni kuri www.radioyacuvewa.com Amakuru y'Ijwi ry'Amerika tugiye kuyakomereza mu karere ubuserukizi bw'Ubushinwa mu Burundi bwashyikirije inyubakwa umukuru w'igihugu cy'u Burundi azakoreramwo. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi ashima uburyo iyo nyubakwa yubatse akanavuga ko izakora icyo yagenewe. Li Changlin userukira Ubushinwa mu Burundi yemeza ko ari igikorwa cya mbere gikomeye igihugu cy'Ubushinwa gikoreye u Burundi. Mugenzi wacu Raymond Zimana aduhe inkuru irambuye.
Iyo nyubakwa yubatswe mu kiringo cy'imyaka 2 n'inusu ku musozi Gasenyi muri komine Mutimbuzi ntara ya Bujumbura ku ntererano y'igihugu cy'Ubushinwa yashikirije kuri uyu wa kane leta y'u Burundi iserukiwe n'icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu Joseph Butora ari kumwe n'abashikiranganje batandukanye bakaba babanje kugenzura iyo nyubakwa imbere yuko bagira ico bashikirije ubuserukire igihugu cy'Ubushinwa mu Burundi no mushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu bati bashira umukono ku masezerano yo gushikiriza iyo nyubakwa igihugu cy'u Burundi burundu Ezekiel Nibigira jeje umigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu akaba yashimye inyubakwa yemera nuko izokoregwamwo ico yagenewe
inyubakwa iteye igomwe ni inyubakwa ifise ivyangombwa bihagije kugira ngo abakozi bakorera mu biro bikuru byanye n'icubahiro umukuru w'igihugu baze bashobore gukora bagukiwe kandi bamerewe neza ni byishimo rero bidasanzwe tukaba dushimiye leta y'Ubushinwa kuri ico gikorwa yakoze mbere tukaba tubamenyesheje yuko tuyishikiye nyene neza byizina turayishikiriye burundu kandi ni nyubakwa igiye kuzokorerwamwo ibikorwa byategekanijwe nyene gukorerwamwo
ubuserukira igihugu cy'Ubushinwa mu Burundi yemeje ko iyo nyubako ari igikorwa gikomeye mu byo ico gihugu kimaze gukorera u Burundi kuva hatangwa imigenderanire hagati y'ivyo bihugu Li Changlin aserukira Ubushinwa mu Burundi akavuga ko ico gihugu kizoshitsa ivyo cemereye u Burundi kugira ubuzima abanyagihugu babayemwe butera imbere
c'est l'ouvrage le plus important jamais réalisé
ni gikorwa ca mbere gikomeye igihugu cy'Ubushinwa gikoreye igihugu cy'u Burundi ni kimenyetso cerekana ubugenzi bukomeye hagati y'ivyo bihugu
à l'endroit de nos frères burundais les chinois ils vont le faire avec toute notre
Ibyo Ubushinwa bwemereye igihugu cy'u Burundi byose tuzobishitsa n'umutima wacu wose muri kazoza tugiye gukorera hamwe kugira dushitse imigambi yose iteze imbere uburyo abakozi bakoreramo n'imigambi ituma abarundi babaho neza yaba ubuserukira Ubushinwa mu Burundi eka n'umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburundi n'ayandi makungu bose ntibashimye gushira habona amafaranga izo nyubako azatwaye. Ezekiel Nibigira akaba yavuze ko atari gihe cyo kwishura ico kibazo.
Amafaranga yakoreshejwe kuri iyi nyubakwa muri kano kanya twiyumvira yuko ntitwoshobora kuyababwira, ni murindire ivyo muzokenera igihe gishitse neza muzoshobora kubironka.
Ikindi atashoboye kwishura naho ibikorwa nyezina bizotangurira muri iyo nyubakwa umukuru w'igihugu cy'u Burundi azokoreramo. Nibigira yavuze ko bazobimenyesha hageze kandi inzu nshaje itegerezwa gutoto. Iyo nyubakwa ikaba ishikirijwe mu gihe mu kwezi kw'12 2018 Burundi n'Ubushinwa bwagize isabukuru y'imyaka 55 hatanguye gufashanya n'imigenderanire hagati y'ibyo bihugu. Iyo nyubakwa yatumye abantu bubatse mu mahegitari agera kuri 40 bakugwa muri ico kibanza, abo bakaba barahawe umuzibukiro mu gihe abari muri hegitari 160 zegereye ico kibanza nabo nyene bakuwe muri cyo naho batararonse umuzibukiro. Ikindi nuko ibarabara rica hafi y'ico kirimba Bujumbura Bugarama rizokugagwa rikazoca rica ku musenyi wa Muzinda mu ntara ya Bubanza risohokere mu kinama ca Mubimbi mu ntara ya Bujumbura. I Bujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 7350, kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz 13630, kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Muracyari kumwe na radio yanyu. Mu Rwanda ibyiciro by'ubudehe byavuzwemo ruswa n'akarengane bigiye kuvugururwa. Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu yatangiye gukusanya ibitekerezo byashingirwaho mu kuvugurura ibi byiciro. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Hasumta Kaboyi aduhe inkuru irambuye.
Kenshi iyo hagize umuyobozi usura abaturage asanganizwa ibibazo by'uruhuri, abaturage bagaragaza ko babiterwa no kuba barashyizwe mu byiciro by'ubudehe buhabanye n'imibereho yabo. Bivugwa ko abaturage aribo bagira ijambo mu kwishyira mu byiciro, ariko benshi basobanura ko ibyo bishyiramo babiheruka bakiri mu nama z'imidugudu, nyuma bikazasohoka barashyizwe mu bindi byiciro batifuzaga.
Bagiye badushyira nko mu cyiciro cya gatatu kandi nta kintu ufite ushingiyeho, nta gatungoroye ntaki. Ubwo rero no kuvuga ngo icyiciro cya gatatu senyeshimiye narajure ngo bankire no mu cya kabiri biranga. Urigeze mu rugo mbese kubona naho ntuye nta guhankwiriye.
Mu nama Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu yatangije kuri uyu wa 14 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka, Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu n'izindi nzego bunguranye ibitekerezo hagamijwe gukusanya ibizagenderwaho mu gushyiraho ibindi byiciro bishya by'ubudehe. Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu Profeseri Shyaka Anastase yavuze ko ibyiciro bishya bizashingira ku bitekerezo by'Abanyarwanda. Ministre Shyaka yakomeje avuga ko Abanyarwanda bakwiye guhindura imyumvire kuko ikigamijwe ari ugushyiraho ibyiciro bikora kandi bitanga ibisubizo bigabanya ubukene mu Banyarwanda. Mu mvugo ya Ministre w'Ubutegetsi bw'Igihugu humvikanyemo ko ibyiciro bishya by'ubudehe bizabamo impinduka zigamije gushishikariza abaturage kwigira no gushakisha uburyo bwo kwiteza imbere aho guhora bateze gufashwa.
Ibyiciro byose bizajya ntabwo amazina ariyo kamara, ariko igikomeye nuko ibyiciro tuzashyiraho tuzaba dufite ibipimo byumvikanyweho bitandukanye icyiciro n'ikindi. Ariko ikindi gikomeye cyane nuko wasangaga bitangiye no gutera ibibazo abantu bakavuga ati birakorwa nabi, abakenye cyane si bo babona ubufasha. Dushingiye ku mikoro akarere cyangwa igihugu gifite tumenye abo dushoboye gutera inkunga naba, ariko nanone dusa n'abagirana n'amasezerano se bazagutera inkunga ufite amaboko yombi uri muzima uri umusore imyaka 5-10. Ese ni byiza kugereka biruse na minerivari kuri ibyo bintu by'ibyiciro? Ibyiciro ko ari icy'umubyeyi n'imibereho y'umwana niba yifitiye ubwenge kuko atakomeza akabona ibyo ahabwa n'igihugu. Turagira ngo abantu nubwo hari ubufasha leta izatanga nta gisimbura ko umunyarwanda yari akwiye kubaho yifashije agafasha n'umuryango we.
Wumvise imvugo ya ministre y'ubutegetsi bw'igihugu ndetse niza batangiye gutanga ibitekerezo muri rivugururwa ry'ibi byiciro, birashoboka ko mu byiciro bishya biteganijwe kujyaho bitazashingira ku byo gufasha abaturage guhabwa ubwisungane mu kwivuza, kurihirwa amashuri, kuko ari byo kenshi wasangaga abaturage bashyize imbere.
Naho ubundi rero baraduhakaniye ngo nta mafaranga ngo nidutanga amafaranga ngo turifashije ibyo twifashije nibyo ntazi nta sambu dufite. Turi abantu 9 n'ibihumbi 28 dutanga. Noneho kujya ngo ayo mafaranga azaboneke, urumva ubwo ngubwo ni ukuvuga ngo kurya ni ukubiparika kubera kurwara, kugeza igihe uzabona bya 20 uhaboneka nk'icyatanu tukarya 5,000 tukakibika kugira ngo tuzagere kuri mituweli, kuko mituweli irakomeye mu rugo.
Habayeho kwigomwa kurenza urugero kugira ngo tubone mituweli, no kwibabaza rwose.
Ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka w'2017 n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere myiza RGB bugaragaza ko abaturage basaga 50% batishimiraga ibyiciro by'ubudehe bashyizwemo. Kugeza ubu hari hasanzwe hakoreshwa ibyiciro 4 biriho kuva mu mwaka w'2016. Mu cyiciro cya mbere ari nacyo gifashwa cyane, harimo abantu bagera kuri 1,405,000, ni ukuvuga abagera kuri 16% by'abanyarwanda bose. Icyiciro cya kabiri cy'ubudehe cyari kirimo abagera kuri 3,000,000 zirenga basaga 29.18% by'abanyarwanda. Icya gatatu cy'ubudehe cyo cyarimo bangana na 5,566,000 bangana na 53% by'abanyarwanda bose. Mu gihe cya kane kirimo abaherwe cyari kigizwe n'abantu 58,000 gusa bangana na 0.5% by'abatuye igihugu. Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ivuga ko igiye kwegera abaturage muri buri mudugudu kugira ngo batange ibitekerezo ibyiciro bishyashya bizaze bishingiye ku byifuzo by'abaturage. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwa bayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva isaha 7 gushika isaha 7 n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Abarundi barenga 500 bahungutse bava mu gihugu cya Tanzania bakiriwe kuri wa gatatu mu nkambi y'agateganyo imfata kibanza y'Igitara muri komine Mabanda. Ni muri komine Mabanda yo mu ntara ya Makamba. Uwo mubare rero uracyari hasi hagereranijwe n'abari bamaze iminsi batahuka. Inkuru irambuye muyigezwa na mugenzi wacu uri mu Burundi, Chris Munezero.
Abo bahungutse baboneka ko barushe kandi buzuye intumo inyuma y'urugendo rutari ruto bari bagiye kugira. Aho Igitara bahahuriye ari 517 bahora mu makambi yari yabakiriye Induta, Nyarugusu na Mutenderi. Nka bose bari bahunze intara ya Rutana. Abashika 80% muri bo bakaba bari bavuye muri komini imwe ya Giharo. Abo bahungutse baje bafise icizere cyo kurangura imigambi yo kwiteza imbere, bakizera ko mu mihana batashemwo bizobakundira.
Aje nimvuye kugaruka ko numvise mu Burundi hari amahoro araryoshye, ugaterekanje mu gihugu cyacu. Nje ku ishure niyandikije kera mu kwa gatanu ko mu mwaka uheze baratevya kutuzana n'ese. Nagarutse ku ishure rero kugira ngo banayishure. Nje mu 11.
Nayo kubona baje ari bake ugereranije n'abahora bakigwa bababa igitigiri c'igihumbi, uyahungutse avuga yuko hari abatemeje yuko bashaka gutaha imbere bakaba bafatira kubihuha.
Ni kuvuga abandi ntibasinye, nivuga tusize bahe basinye, nibaheza gusinya abo munsi bazo babandika nabo baze.
Babujijwe nike gusinya?
Ntibabigirije ko ubwa mbere. Sa usanga ari bibuhuha by'abantu ntibatubuza gusa bo baravuga ibihuha ati bo uburo turabeje no gusubira mu Burundi ati kubera nifashanyo twumva mu Burundi ngo bayikasezwe batwigumire ngaha bamwe abandi ati tuzogenda.
Kabura Prudence umuyobozi ajejwe gusubiza mu zabo abaziteshejwe n'intambara mu bushikiranganje buraba intwaro yo hagati yijeje abo bahungutse kubashigikiye mu gihugu kirimo amahoro.
Turashimira cyane ishami mpuzamakungu hasi washimira cyane leta y'u Burundi na leta ya Tanzania kubumvisha yuko amahoro umutekano bihari kandi abarundi bene wanyu bariko kivi murabona ko turi mu gihe cyo kurima guterera impeshi namwe mushitse nta mukobwa wo mushitsi wabo sibyo ejo tubashikanye ku munsi wa gatandatu mubyuke muzagusibura ya matongo yanyu twarayacungereye mugabo ntitwayakoreyemwo.
Ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe gutahukana impunzi HCR hano mu Burundi nayo nyene rirashimishwa n'itahuka ryabaye. Mariam Diallo icegera c'ubuserukira iryo shirahamwe hano mu Burundi yizera ko abarundi bagiye gutahuka baruta abaje.
Ce jour pour nous est un grand jour de vous voir arriver aussi massivement de la Tanzanie après un certain temps.
Uyu ni umunsi uri hejuru kubona mwatahutse mutari bake inyuma y'igihe mutari mu gihugu canyu. Ku izina ry'ishirahamwe HCR tumenyesha ko tunezerejwe no kubakira. Turi hano ngo dushigikire leta kugira ngo tubafashe mu bijanye no gusubira neza mu mihani wanyu. Twifuza ko mubandanye gutahuka muri benshi kurutaha.
Et venez encore plus nombreux. Merci, murakoze cyane.
Iri sekeza ryo gutahukana impunzi zicishijwe mu ntara ya Makamba arisubiye inyuma y'amezi ashika kuri atanu ritaba. Abo barundi 517 bagiye gusubira iyo baje bava mu ntara za Rutana na Ruyigi baje gukurikira abandi 879 bakiriwe ku munsi wa kabiri urangiye bakaba basubijwe mu makomine agize intara ya Makamba na cane cane komine Nyanza Lake. Igitaramo mabanda Krisi Munezero Ijwi rya Amerika.
Banywanyi bijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Ku batwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero +255 411 2169. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri +254 2952 2994. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri +351 999 5185. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Amakuru y'Ijwi rya Amerika harakomeje, turacyari mu Burundi. Uwo mushikiranganji Kizigenza wa Repubulika Sylvestre Nyandwi yatangaje ibishya muri filime cyangwa se ireresi igitangazamakuru BBC cy'Abongereza giherutse gusohora yerekana ihohoterwa ry'abarikorerwa mu gihugu. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Diane Ndonse yakurikiye ikiganiro cyashyikirijwe abanyamakuru I Bujumbura uyu munsi. Turi kumwe rero kuri telefone. Diane, uratwumva neza?
Ekoje ni ndabumva neza.
Ibishya byavushyizwe ahabona uyu munsi ni ibihe?
Ibishasha nuko umushyikiriza manza Kizigenda wa Repubulika Sylvestre Nyandwi yavuze ko hari umuntu yafashwe yiyemerera ko yagize uruhara muri mu ikogwa ry'igyoreresi atwi ku izina rya Patrick Mugwaneza. Rero ni bishasha kuko inyuma yaho iyo reresi ishyizwe ahabona mu mpera mu ntango z'ukwezi kw'12 nako z'umwaka uheze leta y'u Burundi yari yayiyamirije ivuga ko ari ibinyoma bifatiye ko bari bafite icyemezo cy'uko ariho n'umuislam. Yavuze yuko amaraso yerekanywe ko yavuye mu ihohoterwa ry'abantu bakorerwa mu nzu iri mu Kinindo aho iyo reresi ivuga yuko yafatiwe yuko atari yari amaraso y'impene atari ay'abantu nk'uko byavuzwe.
Uwo Patrick rero Mugwaneza yarafashwe?
Ego, yarafashwe bari mu minwe y'igipolisi kigendereza.
Hagiye gukomeza rero gukorwa kumukorwaho amaperereza cyangwa hari ikindi bateganya gukora?
Icyo umushyikiriza manza yavuze yuko abantu bose azohanwa nk'uko amategeko abitegekanya kandi nabagize uruhara bose muri mu bitegurwa ry'igyoreresi nka Pacifique nini nahazwe yavuzwemo ya yuko yagize uruhara mu gufatanya abo bafashije kugira ngo ngiyoreresi ikogwe hamwe n'abamenyesha makuru ba BBC yuko bose bazokurikiranwa n'ubutungane bukafata kugira ngo bashobore guhana.
Uwo Patrick Mugwaneza hari umwirondoro we watanzwe ni muntu ki?
Ni umusore uretse ko umushikiriza manza yavuze yuko yitwa Mugwaneza Patrick nawe nyina akavyiyemerera nta mwidondoro we twabonye ikindi yavuze gusa wewe nuko ava mu ntara ya Kirundo kandi akabava muri commune ya Busoni yo muri iyo ntara nyene ariko ibyo nta mwidondoro wiwe twashoboye kubona kugira ngo tubone ko ari byo koko.
Mu makuru se Patrick Mugwaneza yabaye yarahaye umushikiriza manza cyangwa se polisi baba basobanuye aho iyo redesi yakorewe
bavuze yuko yakoze mu bibanza bitandukanye haba igipande igice kimwe kigakorerwa mu gihugu cy'u Burundi ikindi nacyo kigakorerwa mu gihugu cya Uganda i Kampala.
Igishya rero ni uwo muntu wiyemereye ko yabigizemo uruhare nta bindi bintu batangaje.
Oya hanini ni ico caje kwiyongera kucemeza yuko yoreresi ari kinyoma nkuko leta y'u Burundi yakumye yiyamiriza ivuga ati ibyo bintu BBC yavuze yuko yabonye aho abakozi bigendereza bahohote abantu yuko atari byo.
Bivuze rero ko yo radio BBC cyangwa se igitangazamakuru igifunze kugeza ubu ngubu ntacyo babivuzeho kindi cyo kuba bafungura.
Oya icyo ntacyo babivuze ko ego ntacyo bavuze.
Urakoze cyane Diane kuri aya makuru. Ubwo tuzakomeza dukurikiranire hafi. Twari twagerageje no gushaka Pacifique Nahazwe uvuze mu kanya ko ari we wabaye imbarutso y'iyo reresi ya BBC ariko ntitwabashije kumubona. Ubwo twari kumubaza uko yaba yakiriye ayo makuru yatangajwe munsi ariko ubwo tuzakomeza tumushakisha. Urakoze cyane.
Yego murakoze namwe.
Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Nshuti mwakomeje gukurikira Radio Ijwi rya Amerika, murabyumvise ko ubwo twerekeza ku musozo mbere yuko ariko dusezeranaho, reka tubanze tubabwire muri make amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Frederick.
Je ne mu makuru twashikije twavuze ko mu gihugu cha Zimbabwe abantu bashika 23 bimba ubutare batabifitiye uburenganzira bashobora kuba bapfuye nyuma yaho kibanza barimo munsi butaka giterewe n'amazi isegenya yavuye mu rugomero rw'umuyaga nkuba nkuko amakuru yatangajwe n'ikinyamakuru cyo muri icyo gihugu uyu munsi kwa kane abivuga. Twabwiye kandi ko mu gihugu cha Nigeria abatavuga rumwe na leta bashikirije ibirego bivuga ko ku rutonde rw'abazotora mu matora mukuru y'igihugu watekanijwe ku munsi gatandatu rwatunganijwe na leta ariko amazina y'abantu batabaho barenga umuriyoni. Uce Segundos umukuru mugambwe People's Democratic Party utavuga rumwe na leta uyu munsi kwa kane yabwiye amenyesha makuru ku murwa mukuru wa Abuja ko umurwi uhujeje gutunganya amatora utigeze ukosora amakosa ari ku rutonde rw'abazotora imbere yo kurutangaza ku mugaragaro. Twavuze kandi ko mu gihugu cya Misiri inama y'amateka uyu munsi kuwa kane yemeje ingingo zari zashikirijwe zo guhindura amateko kwibwiriza shingiro kugira ngo Perezida Abdel Fattah al-Sisi aronke uburenganzira bwo kuguma ku butegetsi gushika mwaka wa 2034. Mu ngingo zemewe kandi harimwo izizomuha ububasha budasanzwe ku butungane bw'igihugu. Umukuru w'inama y'amateka Ali Abdella yavuze ko bashinga amateka 485 ku bashinga amateka 596 ari bo batoye kwemeza ihindurwa ry'izo ngingo zo mu ibwirizwa shingiro igitigiri kirenga ibice bibiri bya gatatu bikenewe kugira ngo icemezo gifatwe.
Frederic Urakoze nshuti mwese twari kumwe namwe turabashimiye cyane kwa mwateza amatwi tukaba tuboneye hakanye ko gushimira engineer wadufashe ku buhanga bw'ibyuma George yarafatanije na Facile Gebehu amakuru rero nkuko mubyumvise muyegejweho na Frederic Nkundikije Dirwema niwe waruhagarariye ibi biganiro kuri mikoro ho mwari kumwe nange Eugenia Mukankusi wafashe gukurikira ibiganiro byose nongere mbashimire kuba mwahisemo kumva radio Ijwi rya America mukomeze kugira umugoroba mwiza muryoherwe n'ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya America.